Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mirewe neza nshuti mwese namwe yakunze Radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Undikije, ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga murwi wishiramwe n'abakungu jejwe gutohoza icyozwa cy'agateka kazi na muntu mu Burundi. Warasohoye icegeranyo kivuga ko guhonyanga no gutyoza agateka kazi na muntu biwandanya kandi ko akora ivyo vyaha badahanwa. Uyu murwi uradamakuru toki urwaruka ruhurikiye mu mugambwe uri ku butegetsi ruzwi ku izina imbonerakure, ukabuvuga ko imbonerakure arizo hanini zikora ibara. Uvuga kandi ko n'abakora mu biro by'ihujejwe iperereza igipolisi hamwe n'abategetsi bo ku mitumba bari mu watyoza agateka kazi na muntu. Willy Nyamitwe, umuhanuzi mukuru mu biro bya perezida Burundi, yaranditse kuri ico cegeranyo c'iyo murwi ku kibanza gihanahanirwa ko amakuru Twitter, akaba yavuze ko Burundi udakeneye kwishura ku binyoma hamwe n'inyifato y'abanyamahanga bamwe hamwe atawundi mugambi bafise ataru kudurumbanya umutekano u Burundi. Iyo raporo ya nyuma y'uyo murwi wishiramwe impuzamakungu isohotse mu gihe umurwi w'igihujejwe gutunganya amatora umaze gusohora ikirangaminsi c'amatora hamwe n'iteko rigenga amatora. Mu kiganiro muri sanga cyo munsi twatumiye Professeur Charles Nditije, umukuru wa IPONA yitemewe n'intwaro hagati mu Burundi, aherutse gusohora itangazo rivuga ko amatora adakwiye kuba mu Burundi kubera ingorane zikihari muri iki gihe. Mwiriwe neza Professeur Charles Nditije.
Mwiriwe neza bwana Frederic.
Murakome neza gaho.
Yego namahoro.
Yego me turi kumwe kandi na Dr. Innocent Bano akurikirana hafi politike y'u Burundi. Mwiriwe neza Innocent Bano.
Amahoro Fredi.
Murakome namwe ngaho.
Turahasayendayenda.
Yego me turi kumwe kandi na Ildefonse Rugema nawe nyine akurikirana hafi politike y'u Burundi. Mwiriwe neza Ildefonse Rugema. Idefense ntaraboneka mu kanya, sinzi turabandanya tumurondera ariko nibaza ko mu kanya tumubona. Ariko dutangurane n'abashyaka ntari turi kumwe, cyane cyane Professeur Charles Nditije, mwarasomye raporo yasohowe ku itariki ya 4 y'ukwezi ku 9 n'umurwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryo gutohoza agateka kazi na muntu mu Burundi. Ubwa mbere na mbere mu majambo make cyane rwose, iyo raporo mwayibonye gute?
Murakoze kuba icyo kibazo. Iyo raporo twebwe nta kintu na kimwe gitangaje yasohoye, yavuze yerekanye ibizwi ibikorwa ku munsi kuko turabona turakurikira yuko ibyaha amabanyuranye adahungabanya agateka kazi na muntu akorwa ku munsi, ibiziga abapfungwa bicwa bisanga bigandagaje mu nzuzi mu mabarabara. Ibyo rero ni ibintu bitige bihagarara kuva mbere ibintu bitanga umwaka w'2015 ukwezi kwa gatatu kirongo n'ibyaga ikirongo cya gatatu cyatemewe n'amategeko y'ibyirubashingiro n'amasezerano y'Arusha. Icyo bavuze kandi dusange tuzi ni uko abaza kwisonga bakora ayo mabi imbonerakure n'abakozi bo mu iperereza hamwe n'abapolisi, eka mbere harimo n'abajeje intwaro hasi mu makomune no mu ntara. Ibyo byose rero bigakorwa izuba riba bene umurango babona, na cyane cyane ko bashyigikiwe nabo hejuru. Baravuze kandi bati ibyo byose bikorwa bihagarikiwe n'abategetsi bakomakomeye mbere bavuga ati n'umukuru w'igihugu arabizi kanatsinda niwe atwarwe rwo guperereza batanga uburyo ategeka ababuramatari ibyo byose ni ibintu rero biraje biteye agahinda mugabo ibyo byadutangaje twatangaye kandi yuko leta itegetse neza yuko ihakana kuko leta nta na rimwe yigera yemera ako kabi kabishe kandi hambere navuga yuko abagomba kutemera ibyo byavuzwe n'uwo mugwi w'abatohoza hano babwira yuko n'ikimenyamenya ni uko itariki 2022 z'ukwezi k'umunani umukuru icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yaragirije inama abakuru b'imigambwe baremanga yuko kutihanganirana bizana umudugararo ukomeye cyane cyane
kuri iyo nama abategetsi bagize no mu n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu turaigaruka ku mukanya reka ariko tubanze tubaze na Dr. Innocent Mbanona wenyine agira icyo atubwiye ukuntu yakiriye raporo yasohowe ku igenekezo rya kane ry'ukwezi kw'icenda yo mu rwe ishyirahamwe mpuzamakungu jeje kutoza gatega kazi na muntu munundi tuga ku ijambo Innocent Mbanona
Jewe kubwanje uko nayibonye ubwa mbere sinayita raporo kuko mvuga ko ari nita ntari gitracte kuko kugira ibe raporo hari ibintu biteza kubanza gukurikizwa mu Burundi rero nibaza ko iyo umugwi nk'uyo ushinzwe na sozi niteza gukora igikorwa kugira ishobore kugira amatohoza nibaza ko hariho ibintu bitegeza kubanza gusabwa kuko abantu bakora amatohoza ateza kubanza kujya ku rubuga bakabaza abantu bose begwa n'ibibazo byaba bihari mugabo cyewe uko nayibonye raporo ivuga ngo yabajije abantu 1,200 abo bantu 1,200 bakaba atari ni Burundi yababarize hanze nibaza yuko hariho intumbero iyo icyo gitracte cyo bagifite ari intumbero nk'uko bari bamya bivuga ku mabere hose ko icyo kintu bayita raporo kitarimwo abarongoye leta cyagiriza leta gusa eka n'urwaruka rw'abarundi bari mu mugambwe usenze FDD nibaza ko bifite aho bihengamiye
ariko uyu murwi Dr. Innocent Mbanona wari mu burenganzira bwo kwinjira mu Burundi
sinumvise ikibazo cyanyu
uyu murwi wari imwe uburenganzira bwo kwinjira mu Burundi gutohoza izo bya
kubera Burundi bwabonye ko harimo amahinyu mu bintu bimwe uwo mugwi waruje umugwaruje gukora ari nacyo gituma hari ibintu Burundi bwabanje gusaba ni nacyo gituma nibaza yuko mu ntumbero iyo kwanka bashaka kubanza kumvikana na leta ingenzi ishobora gukora mugabo ntibyakunze
Professeur Charles Nditije twihereje ibyo mwashikirije muri kahise kandi bishikirijwe n'uwo murwi murashaka kwa mugisa amakenga kubyerekeye ukuntu amatora yatunganywa mu Burundi mwihweje ibiri muri iyo raporo murabona ko amatora akwiye kuba nk'uko bitekanijwe
weho twamaze kubishyira habona nuko atamatora nyezina ashobora kuba mu mwaka w'2020 mbere yaho n'inyuma yaho ibintu byinshi bidahindutse nk'uko twabyerekanye ibwiriza shingiro rishasha ihamba Burundi amasezerano ya Arusha amasezerano y'ubumwe zikaba ariyo yazanye ituze mu gihugu akerekana ibyo na ubutegetsi butanzwe nk'uko ubutegetsi bugabanganywa ibyo bwiriza shingiro bishasha kandi bigatako rigaha uburenganzira ubukomezi ingufu zidasanzwe umukuru w'igihugu niwe ashinga leta uko ashaka atarabye ibyaguye mu matora y'abashinga amateka leta kandi igakurikiza intumbero y'umukuru w'igihugu n'umugambi uri ku butegetsi ibintu byinshi twerekanye yuko amatora uravye amategeko agenga ayo matora ibwirizwa shingiro n'ibwirizwa rigenga n'itegeko rigenga amatora n'urya mugwi ujejwe gucungera ayo matora seni ubwirizwa n'abantu bamwe ni kuvuga nibo bazo abasifuzi nibatanga amategeko nibazo bakavuga bati muganga watsinze n'uyu kundi CNDD FDD
aho professeur
iruhande yayo mategeko mabi niyo mugwi ugizwe n'abantu bamwe begamiye ubutegetsi bazotambika ijambo tuvuga yuko umutekano kutihanganirana uravye imigambo no munsi yitwa ngirenewe ikora ku mugaragaro mu Kenya cyane mbwa uravye nka cenererwa kwemererwa uravye byo babagirira uravye ngena baturira amazu yabo bakabafunga bakabica mu standard ati nta mu kandi cene ngomba gukora ubura matari gutyo imbonera kure gutyo biragaragara neza neza yuko
aho professeur chargé
ego
me professeur Charles Nditije aho ntimuvuga cyo kimwe n'abari mu Burundi b'abanyapolitike batavuga rumwe na leta reka twumvize ukuntu umushanya yagatondo rwasa yavuze kuberekeye amatora mu Burundi
Uburundi aho tugeze saho gusubira mwihumbi saho gusubira kurondera kurara rubunda amatora yegereje reka tuyitegurire ubudashobora kujya mu matora demokrasi no kuvuga imuca mu gutwi ikarengana mu kundi abo twe ni turi kumwe sene inyamamugayo twemera yuko inzira ya demokrasi ica mu ngingo idaca mu ngimba ica mu matora idaca mu mudurumbanyo
mu kane gatoye cyane gose Charles Nditije
icyo no vuga igatwebwe twebwe nabo turi jewe nabo turi ku mugabo dasana iteroka nabandi amatora nta muntu numwe ayanka cyangwa atayemera niyo nzira yo gushikira ubutegetsi buhawe n'abanyagihugu mugabo kugira amatora siyo yonyine yerekana yuko intwaro rusange yatsimbataye ayo matora arafite ingene ategurwa arafite ingene ahinyanyurwa arafite ingene yumvikanwa ko kubyerekeye ayo matego nakubwiye kubyerekeye ingene imigambi ikora ku mugaragaro kubyerekeye ingene abacungere matora baba babumvikanywe ko kubyerekeye ingene abantu bitwara iyo habonetse akarenganye ingene haba abarorerezi ingene haba ibimenyeshamakuru biraba yuko atawibye atamusoma atamujya burimo ibyo byose nta na kimwe cyari kandi agwatara bibi
yego me
mugabo agira kumwe kwigaragereza ari igaragereza jese namubujije mugabo wa wunda cyatwe ko guharura gusama cyora barayahigeje ubutabibona ngira nta mata afite kuna
namwe Innocent Bano kuri icyo kibazo nyine cyo cy'umutekano ushobora kuba udakwiye kugira ngo amatora be mu Burundi mu 2020 mu kibuga kwiki
cyane bibaza yuko nditize ravuze igituma bivuga urumva no kurwanya leta y'u Burundi nta yindi irangaje gukoresha mugabo cyo ashaka kubabara nuko hariho icyo nokwita insima zose zikwiye haba no icyo nokwita insima politique sécuritaire meme juridique zako ziriho kugira aya matora ashobora kuzongena neza amatora afite ategurwa kandi ubu mu Burundi imigambi irahari ni myinshi iyo migambwe yo kongo n'ugutamika ijambo nibaza katamuntu datamika ijambo kuko intwaro rusange yaramaze kugaruka cy'ya ntwaro za mbere uba abarundi bose mu migambwe yose iri degembya irakora kwishatse abo rero bumva ko baba bakiri mu myindi myaka yaheze Uburundi buracaga uri ko bwegera imbere mu byerekeye demokrasi amatora azoba kandi ariko arategurwa neza hari amafederute abanyepolitike bagiye barasinya n'ubunyene no mu isandiko ndabavugisha abanyepolitike baricara hamwe bakaguma bayaga babarangiye amatora azogenda neza ibyo rero bya raporo nayo ngarutse kuri raporo ivuga ko atamutekano hari nibaza ahubwo abariko bagira ibyo bintu ari kugira bagaruke muri ya nzira imwe yo guhungabanya umutekano kuko urabye no muri raporo bazana bavuga ko hari imigwi yitwaza ibigwanisho yiteguye kuzotegura amatora nk'uko aribo bayishinze akaba aribo bayishinze naho barashaka gutanga ayo mazina hanyuma bakavuga n'abayirimo bakavuga naho bariko baragwanira mugabo ku butaka bw'u Burundi umutekano ni wose nta mugwi n'umwe uri kuragwanira ku butaka bw'u Burundi umutekano urahari uracungerewe neza hanyuma nibaza ko abarundi bose mu migwi yose bari hamwe kuri ya nyabutatu kugira barabe ko umutekano wa mucungera imisi yose ari nacyo bituma turindiriye dukurikije ijya karendiriye abategura amatora batanze imigambwe inyene zo kuyamamaza
ibintu
navyo byari karavuga ntibaza yuko yibaza ko amatora azobera hanze bazogira amatora yabo hanze abashaka kuyagira hanze muga mu Burundi nibaza ko amatora yo kwayitegurira kandi byo kwanga amatora ateza urugendo ku igihugu nico giteza ko
gutegura
amatora yanyu nibura yanga
igihugu
gitegura amatora z'abantu
ategura ko muri ko murabandanya kumviriza iradio y'ijwi ry'America turi kumwe na Democrate muri neza muri hega demokrate Muri he?
Mu gihugu cy'u Burundi.
Yego me yidwa ku ijambo ikibazo cy'imbiro. Yego.
Ibyo cyo cyo raporo ya ONU igivuga n'ukuri bimwe n'ibyo biri ko birabera mu Burundi kabyesha na gato. Kuko uraze nk'ibintu biri ko biraba mu Burundi ukaraba ukuntu abateneri bahohoterwa. Ibintu bikomeye cyane rwose kandi nabo bakabuzwa kugururwa kuko bugurura ingoro z'imigambwe. Ndabona yuko ibyo hava bitera imvururu kuko mu gihe amatora azoba yegereje neza. Kuko nk'ubu uri kuraraba nk'iri ko biravugwa za kirunduza aho abana bakubiswe ni kubera batambiye umugambwe sentinele. Ibyo byose birerekana n'imishanirano iheruka kubera muri Matana hose kora gahumira bunwa byerekana ishusho mbi. Rero icyo mbona ni uko
amakuru ya nyuma ariko aratangazwa arabishyuza ibyo birego by'abakobwa bakubiswe.
Ya turi ko turabiraba ku Masanamu turabona yuko biteye ubwoba ko bakubiswe kuba babibishyuza ufata yuko ari imvugo yabo kuko n'akamara amata n'ibintu biteye isoni.
Yego mereka duha ijambo abashyikirana turi kumwe bagira icyo urafite ikindi cyumviro.
Ikindi nacyo n'ibyo by'uko bavuga yuko ingoro z'imigambi seneri babangira kubugurura none uba hari kuri metero zingahe hagati y'ingoro n'iyindi ko bitwaza ngo yoja nta ngoro zibiri z'imigambi zishobora kuja hamwe.
Reka duha abashingana ijambo bagira icyo bavuze kubyo mushikirije Demokrate Inosambano mushane demokrata vuze ko ibiri muri ya raporo byinshi ari byo hariho abafinere batotizwa hariho ingoro z'uyu mugambwe ziturirwa tugakwijambo mu kanya gato
cyane bibaza ko ico nayo ndavuga raporo ndagije gitrakte banditse nibaza yuko ari ibintu bagenda basoma ku kumbuga kuri internet babwirwa n'abantu bahunze bari hanze batazi biri ko bibera mu Burundi mugabo abari mu Burundi nibaza ko bafite ukundi kuri kugenda ibintu bigenda ibyo nabyo bavuga ngo bari kubashwa ngo barakubita abasenere mbega sene ubu ko atanga ngo bavuga senere muri 2015 muri mu 2015 havuguki n'ibindi bizoza n'andi bazoza mugabe byo byitwaza nibaza yuko atabifatiye nuko babonye ko ariho senere babonye ko ari ko batavuga ko none abapurana ni bari mu Burundi na yindi migambi iri mu Burundi hakorera kaho bose batsinduka mu kumba bazanye ikintu nacyo cyadukanye cya senere ambari senere nibaza yuko atabifatiye ahubwo abarundi nibitegurira amatora baze mwihiganwa na Debirance misa cyane nk'iyombonye ahubwo n'umukuru w'umugambwe w'iyo senere nyene agenda kugura ama permanence ntaho byari bwakaboneke ku bwinshi ahubwo nibabandanye gutyo byerekana ko hariho demokrasi hanyuma ibikorwa by'imigambi bibandanye kandi ibyo rero byo gufatira ku tuntu duto duto tw'amayensida ugaca ubifatanya n'icyo gitaragite banditse ngo nuko byamye bigenda ngo bibandanye ngo birateye ubwoba nibaza ko abarundi bohumura kuko ibyo byose bandika barafite intumbero cyane cyane zo gutera ubwoba bene gihugu
murashobora guhakana
cyane cyane zo guha ingufu abibaza ko bashobora gukoresha ubundi buryo kugira batembagaze inzego zatuwe na bene gihugu abo nabo nibaza yuko abarundi baramaze kubahinyura nibaza yuko icyo gitaragite banditse kirabonye n'abatanditse hanyuma abarundi
inosambano
tekana kuko
murashobora kuba
nari kuyita raporo nk'uko scientifique ma raporo imeze niteza kugenda kujya ndayitracte kubera ko oni bo scientifique nta ntiyakurikije daye n'amategeko y'inyenyi bateza kugira itohoza.
Murashobora kuba mutemera ibiri muri iyo raporo ariko iyo raporo ikozwe n'umurwi uzwi wishyiramo mpuzabakungu iguma ari raporo ishobora kuba irimo ibintu muvuga ko atari byo ariko ntawe uyita tracte. Reka duhe n'ijambo
ndayita tracte kuko raporo irafite amategeko kuraba hariho ibyo kugira harimo double principle de fiabilité na validité oro biteza gukurisha amateza kujya iyo raporo ya nasozi niteza gukorerwa ahantu mu gihugu ifatanyije na guverinoma ku Burundi ni igihugu kiri muri nasozi nishobora kuza gukorerwa hanze ikoreje mu Burundi iyo ni ibiki bayikizwe raporo nico gituma ndayita tracte ndayisara nuko n'abantu bandi mu scientifique
mushyana he sharandi tije mu kanya gatoyi cyane rwose ivyumviro byashikijwe na demokrate bas asa n'uvuga cyo kimena
ya demokrate avuga n'ibyo ntawishimo inzu yahiye agateka gina mu gukara kungabanywa
abicwa abanyuruzwa baboretse gufa bakenye bafatwa ku ngugu ibintu bikogwa ku munsi ishora gamba gwaraho cyane cyane kibabaje ni yo mvugo ya inosa yuko abona abantu bariko bapfanga utuntu duto duto byerekana neza yuko abatavuga rimwe na leta bafashe nk'uko zoba ari za mujeri ari ukwica umubu atagaciro ubuzima bwabo bufite nicyo kibabaje aho kuvuga ngo abo bahinga ariko babwiye mu Burundi ndeko babuje kwinjira mu Burundi ko bababujije batinye iki ko batungurura ko amashyirahamwe yigenga nayo nyine bayugaye amaradiyo bakayugara bariko barishike bayishya ubwo bwicanyi mu gace bihenda ni uko uno munsi ari ingenga buhanitse butari mu gihugu urashobora kuvugana n'abari mu gihugu bakakubwira ingene ibintu byagiye bagafata amasano bakayerekana hari no bihendeye ngo ni uko bugaye n'ibiro by'umukuru ibiro bikuru bigeje wacakazina mu ko komisariya wodi badoroni barayugaye mugabo ibyo ntibuza yuko abahinga bakora bigashimwa kandi nta raporo itangwa imbere y'ishami mpuzamakungu idafise ibyangombwa kurya ibyangombwa bya bitametode babyerekanye kandi n'abahinga babimenyesha ntabwo bidaniye aho rero ntibihende rero iyo raporo ntizokwemerwa cyane reka bucibayishikiriza mbere kino kongera ko ngunde ndagaruke ko mbere avuga ngo imigambi yakora ngo kuri pami ngo nta ngorane ni ya nama navuga yabaye itariki 2022 ukwezi k'umunani ihagarikwe n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu bose hamwe abanyamigambi imigambi yemewe n'amategeko batakire tiyo bapfunyapfunye bakayicamo ibihe impande bose baravuze bati ukutihanganirana bizana imidugararo mu gihugu ukomeye cyane kandi bati ingoro zaturirwa zigasamburwa baravuga neza na neza yuko amasanamu y'abahigwa ngongo y'abicwa y'abapfungwa agiye ari menshi biteye agahinda kandi yuko ati ibyo bintu bidahagaze ariko bavuze yagiye kuzana karambaraye igihugu cyose kandi bizotuma amatora atagenda neza
icyo kibazo cy'amatora tubura kigarukwa ko mu kanya mu shinahe Charles NDTG ariko reka duhe n'ijambo
ni raporo icegeranyo n'ibyumvire byavuzwe n'abanyamigambi bari mu gihugu babona ibikorwa ku munsi ku munsi
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Reka duhe ijambo Marcelo mwiriwe neza
miro cyane
muri hega Marcelo
yego ndi Bujumbura
yego tuga ku ijambo kibazo cy'imbyo
yoe nubwo ntari nabakurikirana cyane ko murabona ko ndaje Bujumbura kwa Amerika idafata nagomba mbanze ndamutse cyane abatumire
ndakumva duga ku ijambo
nagomba mbaze none nk'abari muri opposition bari hanze y'igihugu bariko rategura iki kugira ngo injyana za politiki zigabanuke mu gihugu wacu.
Murakoze Marcelo professeur Charles Ditije mukanye gatoyi cyane gose inyishu kwa muhe inyishu Marcelo
kontrebe ega ifite wanga kona na guye ni kumbyuka mvuga ko na twebwe tugira tuti ubutegetsi buhari bugomba yuko bwigira urivu ukagira ubukati ku mugambi umwe utegeka witwa kiza nta rukiza ruzobaho na gatonya utemewe kwicarana nabo bose batavuga rumwe na leta yaba imigambe yaba abashyirahamwe yigenga byabiganiro banka bakangiriza niwo muti wonyine ushoboka kugira ngo abarundi barenge ituze mu gihugu nibyo tuko turasaba nibyo nibyo dusaba
hari
niho duhagaze n'ahandi nibagomba gukoresha ingufu bikenye ngo bindiza abarundi mu matora doza na karambaraye nta mahoro azoboneka bitewe bitebuke ingwani gusubira gusutama abantu bapfe abantu bangazwe ibyo ntabyo twifuza nicyo tuma dusaba izamu mpuzamakungu bwo bwa Afurika n'akarere yuko bahata Nkurunziza na leta yo bakemera kwicara tukaganira.
Egome hari ushiganahe Charles Nditije abantu benshi abihweza politiki bavuga ko igihe cyose hegereje amatora mu Burundi hama hari indyane nk'izo zarabaye mu 2010 zarabaye mu 2015 reka twumve ukuntu vice president wa mbere Burundi avuga kuri ico kibazo c'abanyapolitike n'igihe c'amatora
ari ibintu uvuga ngo abanyapolitike bari hanze ngo nibifuza ngo amatora ivyo vyose twarabibonye muri kahise ku Burundi aho abantu bavuga iki ni gihushane bakavuga bati twifuza yuko ubutegetsi buhava bakavuga bati twifuza yuko amatora aba mugabo isango rigeze gusanga ngo subiza inyuma kuko batiteguye neza uno munsi saba buhanze saba bari ngaha nta numwe azotubuza gutegura amatora uko twabiteguye ahubwo tubavunira rugohe yuko boza kwisuganya kugira ngo aya matora bayajemo umwanya cyariho amezi 10 cyangwa 9 cyariho
ino samba no ako kamukatewe na vice president wa mbere w'Urundi mu kavuga kwiki
bene bazakari kuri mu byo yavuze ntacha bikabeshamo abarundi muturavye mu kayise nuko byanyu bigenda ubu rero twari duhitiye no mu bindi bihe abanyepolitiki hari ibyo batumvikana ko hari abibaza yuko ko barakajyo kugira barabe ko cyano kwita mu cyongereza political survivor kugira barabe ko bogaruka bokumva ko bavugwa ari naco gituma bariko baguma batera induru ngo hazoba ingwano nkuko bariko barayitegura nibayitegure mbwa barundi baramasura katangwa nizo tsura ku Burundi bagerageje bose baragerageje nibaza ko barundi cyo bashaka amahoro hanyuma nibaza baratera ubwoba ngo mutse ngamatora baye ngo hazoba ingwano nta munye politike nkuyo niyo ndabye nko professeur nkanditije akavuga ngo amatora ni yabangwa ingwano izoba ahubwo nibaza ko atata afise atropoza barundi ahubwo ariko babwira ati nimurabe ingene amatora ategurwa neza mugabe batavuze ngamatora abaye ngo hazoba ingwano
Arumunye
politike nyawe atorisha mu natwokongera kwisubiza mu kama
kuka mu kanya gatoyi
bazobonera ko atanye politike bafise aho bafise abantu gusa bafise inyungu zabo zo kwamba bariko batera ubwoba
mu kanya gatoyi Charles Nditije
nagomba fatire ku byavuzwe na Gaston Tugemwo yitwa ko ari icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yaragiye mu matora mu mwaka wa 2015 ntani bice bibiri kwijana yari yatoye ku buryo kica kibanza arimwo nta ujya mu gambo y'iprona uri mu kwa CNDD-FDD wari ukwiye kuja muri leta na gatoyi bakurikiza amategeko kuko nta majwi barose hano vuga twebwe turi hamwe na Rwasa muri ya mizene twiyamamaje ko twari twanse guherekeza Nkurunziza yaho nyanze ya matenecha rigirwa shingiro mugabo baduha abadepute 30 je muri prori wanje nari mfisa abadepute 11 mugabo nate guhemuka sinije muri ibyo nzego kuko bari usoma nk'ubundi baguhe depute uti amamaje n'ibindi cyo navuga rero nuko izingorane zihari uno munsi zatangwa imbere y'amatora y'umwaka 2015 ukwezi kwa kane uruziya igihugu cya gatatu ndabandanya n'uno munsi rero ntitwaze ngo dukore amatora yimirije ntizigeze ziva mu nzi ahubwo ziguma ibintu byunyuka bisubira ibuti nicyo gituma tuvuga tuti nta muti uraboneka mu matora y'umwaka 2020 ahubwo n'ibyavuga bigiye guhunguka kuvuga yuko dutinya amatora nuko atakimenyetso na kimwe na kimwe cyerekana yuko aya matora ashobora kuba mu ituze kandi n'ababikora barabibona barabizi neza yuko ari CNDD-FDD izoharura igaha imice igaha icaca ikabegera na turiya abagomba kuyerekeza mugabo amatora nyezi nari kumugaragara ku ijyango
ubwo se kubera iyo yindi migambwe atamajwi menshi ifite se kubera iyo yindi migambwe atamajwi menshi ishobora kuronka
amajwi
uko se kuri
kuyaronka gutega abanywayi turafite nubwo bavuga ngo tuiga turi umugambo si jewe umugambo n'abari burundi turakorana turavugana umugambo nta kibanza bafise uravye ngene bigirizwa shingiro bipanze uravye ingena baburabuza abari kwa bari ngubu no bazi imigambwe ikora ku mugaragaro n'iyo yose nyere yitwa ngo uri na nata murabona ibyo babakorera bakabona ko ari ibintu bisanzwe n'ibindi muganga migambo uno munsi iri ikora ku mugaragaro kya noneho uravye ingena iryo bwirizwa shingiro ryubatse n'ibwirizwa ry'amatora ko nabivuze nta kibanza imigambo ifite kuko mu gushinga leta mu bisanzwe baraba yuko bafatanye ibice bibiri kwijana mu matora y'abashinga amateka ashobora kuja mu nama nshinga amateka ashikanye ibice bitanu kwijana ashobora kuronka umushikiranganje bwa uno munsi ngene ibyo birirwa byubatse
mukuru w'igihugu ashobora
kugira ibyo bwirizwa hashingira turarigaruka ko mukanya kari imbere mushi anahe cyane nitije turagaruka kuri icyo kibazo
bayajamo kugira ngo baronge iki badafatira ku bitigira imigambo yaro cyo kugira ngo baje mu namashinga amateka cyangwa baje muri leta leta kayibogoza uko ashatse ninani z'imigambo yaragifite
icyo kibazo turakigaruka ko ariko reka tubanze duhe ijambo mushana Charles Nditije tubanze duhe ijambo umunywanyi Ferdinand muri Veneza muri heda Ferdinand
ndumva nkare wabwiraho ndi muranyihanganira kubera impamvu z'umutekano wanjye
nta kibazo duga ku ijambo kibazo cy'imbuye
kuko mwavuze ndafite utubazo nkagira n'iziyumviro
yego
mbere utubazo rero nkunze kumviriza mu inzu niba yemera ko ari umushinga ntaho witwa Inosandano nkunze kumva ibiganiro byiwe ndabyubaha nubwo tutarihuriza ko kenshi
Hello. Egera telefone numva iri kuyacika.
Abazo kandire ngiye kubaza ndakabaza mu witwa Inosandano yunze kumvira ibyo bigashikiriza. Nubwo ari ubwo kenshi nta bindi bimeranya nawe gusa ndyubaha umunyagihugu nk'abantu. Ikibazo cya mbere ngiye kumubaza kiravuga kiti yahakanye avuga ko raporo itangwa na barya na niriya n'uriya mugwi ukora amatoza ku Burundi ari ibinyoma bigana habyita tracte rero ikibazo kise baravugamo abagiye babatorture abagiye bishwa kandi ibitega byagiye biboneka bigaragara mbega ko avuga ko ibyo ayo maraporo izo atari byo yoshobora kutubwira nk'abo leta ariko aravugira uyu munsi ko mu bidashikiriza ari ibita gushyigikira ibya leta yashobora gutubwira ko abo bantu baba baravuze habaye ibinyoma akatwereka niba ari abo bavuze bapfuye akatwereka aho baba bari cyangwa niba ari ababaye torture akatwereka ko bari bazima za torture bagiriwe ababuraburwa bagenda barerekanwa yo kwerekana ko koko ari ibinyoma bakaba bakoze amatohoza bakatwereka igihushanyo kiribugwa niho byari kuba byiza ariko kuvuga ngo izo ni ibinyoma n'amatracte gusa ibyo byoba bibabaje cyane kuko ko bari kuvuga gusa akaba nka wa wundi aho yindigeze kuvuga ngo bavuga ko bapfuye ngo baratendereye bagiye gutendera bazogaruka sinzi ababihereye aho ndashaka ko yobidusobanura
neza reka tumuhe ijambo abisobanure ariko imbere yaho reka twibutse ko Inosandano atari umuvugizi wa leta y'u Burundi no mu Burundi nakurikiranira hafi politike y'u Burundi duga ku ijambo Inosandano
cyane bibaza yuko mwigera raporo ibyo bavanga amazina batanze igitigiri batanze uraze nk'ubu kuva mu 2015 turaze mu iyo raporo ikatwereka ati ibitigiri nibi abantu bishwe bahotewe nibi aho yari kubara raporo bicwa n'aha bishwe n'uyu mugabo ico bita ico muri droit civil bavuga ati hariho principe de contradiction igihe atariho principe de contradiction icyo kintu cyose ubugize wagiriza umuntu nta barere na kimwe biba bifite igihe rero ari uruhande rumwe rushizeho ibintu byarukerekana ibintu byayo ukavuga ati ibi ni uko byagenze ubu ni uko byagenze mbega ko twabonye nka televiziyo BBC igenda i Burundi ikazana amahimaje berekanye bavuga ngo hari abantu bari muri documentation bakatwereka ibintu by'amaraso abantu bagatahugira ubwoba ngo habaye intuze ngo documentation ngo babajejwe ngo ndipereza ngo barisha abantu atari byo abarundi bagataha kuvuga amajambo menshi twarabonye ibyo bitwa bamenge babuze ngo byari kubera mu Burundi ibintu byinshi bagenda babesha bashyira hamwe ugasanga babifatiye ko abantu bagatangira ubwoba ni nacyo bituma muga nti igihe iyo principe de contradiction itariho ibyo byose ni raporo no kwita mu gifaransa dieze ni raporo atacimaze mugabo nihagera aho bumvikana na leta y'u Burundi nk'igihugu kiri muri nasozi nibagakorera hamwe bakagira raporo aho abantu bose bashaka kumvirizwa niho nzovuga kari raporo na amagaze ibisigaye nabyo ibyo abantu bavuga bicu hariya ibiziga batora mbega babazi n'ibyo bizigaye byaje bipa hariho rimwe bavuga ngo ibiziga bizeva mu Rwanda abandi bakavuga ibiziga bizida ugasanga ibyo byose bitagutera ingorane ugaba igihe batabanje kubaza amareta batanze kugira market kuri tere nibaza yuko atabara amaraporo naho naho no naho umuntu atuba yagiye ku ishure bakamusigura niba zakashaka kutahura
tibibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio nkijwe ya Amerika turi kumwe na Ndikumana muri beneza muri hega Ndikumana
tuvugana ndi mu gihugu cy'Urundi mu ntara ya Rumonge
duga ku ijambo ikibazo ikimbiro turi kumwe n'abashyaka ntawe babiri ino sambano na Charles Nditije
jewa hani ni mu gihugu cy'Urundi ndamaze igihe kitari gito mugabo ibihabona ibihakorekera byinegeze ibiri mu mwijima n'ibintu biri ku mugaragaro nagwana kubwira abanyeshuri makuru ku byerekeye uwo muturire Afurika ya kino gihugu cyacu cy'Urundi mwahaye ijambo navuge yugurutse avuge ameze neza kuko ibi bintu byabaye ko biravugwa nimba nawe kenshi ataba ari kuri tere ngo abikurikirane ibintu mu Burundi biramaze kurenga inkombe aho ushobora kubona ngo umukuru w'imbonera kure kanaka ashobora kwihereza umuntu akamufata bakamutwara mu gasho kandi amutwaye mu gasho ugasanga n'umupolisi ahaye ubwo ahaye uwo muntu agiye gufungwa ntabubasha n'abutoye polisi imufise ko ugasanga umukuru mutumba kanaka aruba usafasha umuntu atamutohorwa baye atamutwe mu myenda mabi akamutora muri polisi uwo mu polisi umuteje aba yakiwe umuntu nta ubasha na butoyi abamufise ko ubwo dukurikirana ibihumba ngo ubeke ngo bimunze gozo hejuru muri ka tubikurikirana bimunze gozo hejuru aho ushobora kubona nk'imbonera kure kanaka yemera ku mutumba ashobora kurengera ku munyaga kubita ubundi ko adahuje ibyo bya politiki umuntu arakubitwa akabaza igufanire nshini mbaya ngo bakabunda bavuga no bavuga akaja mu bitaro aho kesi mbere hari naho nabapfa bakaburi gurengero n'ibyo ariko arahagira bakaje gupfa kaburi gurengero n'imijyango yabo ubwiye ngo igandare ikaba ikibazo ikateza ubwoba ahubwo nagubanda mukebure nawe nyene nimba adakurikirana ibintu biriko birabera mu Burundi hazogira umwanya abure ukuntu bagarura ibintu biriko biraba twa turi mu banyagihugu turi bato bato turabibona hazogira umwanya babura ukuntu basubiza ku murongo ibintu biriko birabera mu gihugu nuko ijaho cy'ubona bifite cyarico
murakoze Ndikumana mushiye ntayiba no haravugwa ikibazo cha bamwe bamwe mu mbonera kure nta wofatira muri rusangi cy'ubutoteza nk'abanyagihugu weka nawe dasangiye imigambwe umugambwe icyo kibazo cyotorwa inyishu gute abategetsi mu miseze bari hejuru mu migambwe itandukanye basa n'abari bacicariye bakaba barapfunditse n'ingingo zitari nke icyo kibazo cyorangira gute
jeni baza yuko ijeje kuvuga abantu bagwanya leta neka haba hanze cyanke baraje baravuga ibintu ico no kwita fenomene imbonera kure ico mwamenya coco imbonera kure no gwaruka rutarakwira imyaka 25 uri mu mugambo cyane ZFD nibaza ko abanywanyi mu mugambo cyane ZFD ari abanywanyi benshi nko fata ugwaruka gose uri mu mugambo wa cyane ZFD ugacitwita ko ari abakozi bibi uko zikibi agikora donc dukurikije lo principe yuko umuntu ahanirwa wewe nyene ku giti ciwe ivyo aba yakoze nibaza yuko hariho abantu bamwe biyitirira izo mbonera kure ko jewe ko ndabikurikirana n'abantu n'umuhari w'umugambwe w'umugambwe SNDFDD kandi bakurikirana afite ababagezwe ari nacyo turashaka kuvuga nti muri kijyagi mu gihe Uburundi bwagiye mu bibazo hariho ico bita inyabutatu abene gihugu abajeje umutekano n'ubutungane muri abo bose rero iyo hagize ushaka guhunga abanye umutekano hakaba mwumwe ashobora kuvuga ati twereke ubucama hakaba n'umunyagihugu bwa ati hariho umuntu tubonye w'inkozi kibi ari ngare katumushikirize abajeje umutekano hamwe n'abajeje ubucamanza nibaza yuko ibyo bintu bija mu iyo kadri nyabutatu atari kuvuga yuko ari mbonera kure aho rero hari abantu bashaka kumenera ngaho bashaka umutekano abo hari abantu barikanuye bagacavuga ati uyo ni mbonera kure tuburijemo nico bitonda babwira nti ibyo bintu mubirabire hafi umutekano mu Burundi ukiwe na bene gihugu n'abajeje umutekano n'abajeje ubutungane
tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na George mwiriwe neza mwiriwe neza igira telefone mvuge cyane murafite ikibazo murafite icyumviro muri hehe
yego na bamandaze
yego
alo
yego
eri cyane bandi mu ndamukiza batumire dufite
Barakumva duga ku jambo
nagombaje none ko kuba haite imyaka ayo ma raporo agumasohoka yo ibuje kwa hagiye be imyaka ine ayo ma raporo agumasohoka byo genda gute kuri yo mizo yorohera kugira ngo bavugane neza n'igihugu cy'u Burundi.
Murakoze George, ikibazo mwaje ni kibazo kigoye kwishura ku batumire bacu, ni kibazo nibaza ko bazwa nko mu abatetsi ba muri leta y'u Burundi kanabo muri ONU, ariko reka mfikuha ijambo Charles Nditije numve ko yo gica hijya no hino duga ku ijambo Professor Charles Nditije. Avuga kwa heze imyaka ine ayo maraporo aguma sohoka hazogira igihe leta na ONU bumvikana bishyira hamwe
nje ntabwo nibazega nico gituma byose ibintu biguma biyangara kuko leta yaranse kuganira n'abatavuga rumwe leta yaranse kwitaba ibiganiro byari bitunganijwe n'akarere leta yaranse gushyira mu ngiro ingingo zose zafashwe n'ishyamba mpuzamakungu ONU ko bita Conseil de Sécurité des Nations Unies n'ingingo zafashwe n'ubumwe bwa Afurika nicyo gituma leta ya Petero Nkurunziza ubu yigira izishatse iteme igatongora atacamira mbwa muntu nagira ngo aruke ku bintu bimwe bimwe byavuze numvirije nk'ibivugwa na Innocent Bano birateye agahinda kuko bisa nabo bya bindi byavugwa na Nkunzi na Nduwimana Murandonga Edwari witwa ngo ni umuhuza avuga yuko ibizikizwa gisa n'ikindi abantu barapfa bakicwa izuba riba bakicwa mu nyamaswa mbwa akavuga yuko byose ari amahoro ega leta y'u Burundi ahitangarije n'uko ntiyemera amatohoza yagizwe n'abo bahinga canke n'andi mashirahamwe mugani nayo ntigeze ngo itange raporo yayo bwiti uyu muntu bavuga yuko yapfuye yanyururwe nguyu aradora ari ngaha nca nibuka ibyavuzwe kuri wa mugambi ndondeza bavuga yuko Pacifique n'ahazwe ari we yica abantu aribo banyuruza kugira ngo nk'amafaranga nibarajye kumukemere leta y'u Burundi irahakana yuko atanze ari hari batangwa tamarari hari ko byose bigenda neza atabukene buhari kandi abantu bitumye bugatondera ibyo byo kugira ngo yerekane yuko byose bigenda neza niyo mugambi niyo ntumbere yafashe mugabo ntibabeshe na gatonya abantu barabona ibiriko biraba iminsi yose mu bukene kubatoteza kubaka intererano amashikanwa ngo n'Imana data yabivuze ibyo byerekana yuko ubutegetsi ataneza buri ko buronderera abarundi ku buryo abantu bazigira yuko ngo ayo matora azozana iki na kimwe na kimwe giteza imbere uburyo cyangwa gisubiza itunze gisubiza ubutungane gisubiza iteka abarundi habanamba ishyira imbere inyungu zayo inyungu z'abandi bari ku butegetsi biba bagatoteza bakarundarunda abandi bari ngaho bikiye bitondera ibyerekeye imbonerakure ishyirahamwe mpuzamakungu byarerekanye neza yuko imbonerakure ari imigwi ngora bari cyo bita dalamirizi twe tubivuga kandi ibyo bakora biragaragara niko bimeze imbonerakure zirafata gipolisi zikica igipolisi kibona abatwara babona imbonerakure zitegekwa ngira na komisiyo wenyine niwe aziha amafaranga niwe aziha uburyo rero ubutungane ntabukihari raporo zishobora kuba
neza Professor Charles Nditije ndashaka ku giti cyanyu ku giti cyanyu cy'umurezi Charles Nditije nashaka muzimwatanga akarorero keza iyo muri ko muravuga nk'umuhuza mu Burundi umugabo umuntu yitwa umuhuza witwa wo bita umu vice president wa mbere ivyo nibiti bizwi byabo bashinga ntahe bose nibaza ko tukoguma tuvuga gutyo nyine ariko reka duhe ijambo ubundi bunywanyi turi kumwe ngaha Gerard muri beneza Gerard
niwe neza
muri hega Gerard
mu Rwanda
duga ku ijambo kibazo cy'imvira
ekome cyukuri twabonye igimasoye kurutse igihe cyo yose je mwatanze nukuri turabona yuko mu Burundi ibintu negatoti so byukuri ibirahera abo shiratangazwa n'abantu bavuga yuko ngo bibintu ngo kongera bibimbano alo
duga ku ijambo turakumva
yukuri ibihimbano n'abantu batanga raporo bamaze gusesangura bakabaza abantu b'incabwenge kuko byukuri mu Burundi hari abantu usanga banyurutswa ntihaboneke irengero ama hari ibintu by'agatotezo n'ibimati n'itumunga nk'ubwambwe tukabyumva ngo senere byukuri urabona yuko hariho ibintu by'agatotezo biri hagati yaba abantu bari ku mugambo uri ku butegetsi n'abandi badafite ijambo mu bihugu by'ukuri kandi biri mu nzego zose uri kuraraba biri mu nzego zose asaba yuko abaza professeur yuko ibi bintu wewe atincabwenge yize amashuri ndibazyaracohoze ibi bintu bizoherera heko tubona urabona ipfuno yaratwaye imyaka hafi video karanta uyu urabye ahandi yohanuriki ubutegetsi kugira ngo abarundi dusubire tunywane abo bantu batwara ubu babone yuko by'ukuri atari byibare yabase yuko nabo nyene bazogera igihe bakahava kugira ngo ubutegetsi bafite batware neza by'ukuri muranda ibihugu byateye imbere ibihugu byadushyize imbere nyuma nka iremorise za sheshere by'ukuri byari bihugu uri kwasoma byari nyuma
rwose reka Gérard tumuhe ijambo professeur ariko imbere yaho reka tubanze duhe n'ijambo Leo Kago aragaruka ku professeur Charles Nditije aragaruka ku ico kibazo cawe eka mumubajije ukuntu abarundi busubiza hamwe eka bagasubira kanywana yarabonye vyinshi nk'uko mwabivuze ipona yaratwaye imyaka itari mike reka tubanze duhe ijambo Leo Kago mwiriwe neza Leo
siriwe neza
muri hehe
mu Burundi
duga kwijambo kibazo cimbiro
ebe tenda na gamba usikiriza niko bizintu bizaye n'ibyegeranya abo ni ama yasikiriza ari ibintu bimwe bimwe sinibaza ko batengera abakaraba yego hariho amakosa amwe amwe akogwa n'ugwaruka rumwe rumwe usanga ruri mu migambwe udasanga bikora yitwaza umugambwe ubundi bwo urabye nk'amagambo meza bakuru b'imigambwe bama basikiriza yaratanga impanuro kandi bimwe na bimwe nabo batuma kubikora ahubwo usanga umuntu wese numva wumujene abikora ku giti cyiwe cyangwa agasanga ngo yishinze umuntu ukaba umugambwe kanaka ugatusanga rero na bya bihuha hamwe hamwe bigiye birakwiragira kubera uko ariko dore ikintu kimwe cya mbere mba nkwiye kubona bakwiye guca bahaniraho diregite kuko igihe bisikara nabo mu umuntu aba agasamureka ati ibyo ahanye natwe yakoze ikosa mugabo ahanyagihugu washaka ko baboneraho diregite ko aciye bamuhana hamwe n'ubundi mugenzi we ibyo bintu atabisubiye icyo ni cyo kintu kiyamukuru mba mbona cyari gikwiye kuhaba ni cyo kintu
murakoze Leo Kago professeur Charles Nditije ikibazo cya Gérard navuga ati mbega abarundi bose bari kunywana gute mu kanya gato cyane
icyo novuga ni uko iyo umuntu atwara igihugu mu isanzwe atwarira bose iyo hari ingorane rero kugira ngo izo ngorane zibone haboneka umuti urama ni uko iyo leta yokwemera icyicaro nawe batavuga rumwe nayo ntibafate nk'abansi ntibafate nk'abamenya ntibafate nk'abagumuzi nicyo kibabaje kuko twe twarakumva kera kuganira n'iyo leta mugabo ubize ibidashaka ukicika umwanzi baca bavuga kwiruka ko niho hari ingorane n'izo nyamukuru nuko mbere leta yacitse ntumva
Charles Nditije hariho abarundi bavuga ko ivyo biganiro ataco vyaba bimaze nkuko bagize bamaze imyaka irenga nkingahe ata kintu bashaka kumvikana ko bakavuga ko ikintu ciza co bari uko ho bamatora utsinze akabariyo twa
erega mbega niyo hataba amasezerano yarusha CNDD-FDD yari gutwara gute kutatsinze ingwane iyo hari ingorane no mu muryango baricara bakaganira umaze kudadaza ukagutijewe none mu bitano bifite ikirindi ntanyishu uri kuratora kuri ico cyo kandi bitebuke bigaruka ko icyo mbona ni uko ubutegetsi buri ubuno munsi bufite ubwoba bwo gutakaza ubutegetsi kubera bibye kwa cyangihu kwera ibyaha mbere ibyaha byagahomeranwa bizohanwa mbere na sentare kuza makungu baratinya bati twebwe twoba ku butegetsi ntabwo dukita mu gahanga ibyo twije twobyishura bitakoze bo bitubaza mugwa bitebe bitebuke bateme ngo bikubita gashi bahindura intumbero bemere gutwarira bose intebe nabe abanyagihugu n'abenegihugu uko bitandukanya nta mahoro azoboneka kandi ingaruka mbi bazibona nta kajyoza k'abana babo bariko barategura naho barundarunda ibyo biba n'ibindi nta kajyoza keza kariho naho bimba mu masengesho imbere n'iheze mbere keza na gatonya kuko nta mahoro bariko barategura nta kajyoza keza bariko barategura ibyo babimenyere bitewe bitebuke.
Mushyana inosambano mushyana leo kago yagize ati ndega gufatira mu kivunga si byiza ariko agasaba ko amakosa akozwe na bamwe mu rwaruka boca abahanwa buno nyene icyimvire kiwe mu kivuga kwi
je nibaza yuko nuko bitereza kugenda kandi baza ko byama byagenze mugabo rero hari ikintu kimwe ki uhari umuntu yavuze ngo mbega ngo utari mu Burundi gushaka kwemera gute ndabikurikirana cyane kandi nama nazeyo hanyuma icyo nashaka kuvuga ni uko kuva mu 2015 ari profesere nditije cyangwa abandi barashaka kumbarira igitigiri cy'abantu banyurutswe n'igitigiri cy'abantu bapfuye bishwe nabo bari ko baravuga ibyo bya raporo itanga ibyo byo bita ngo ni raporo ivuga barashaka kuma igitigiri hanyuma gushika nabo bavuga ati ibintu biriko birahunyuka mu Burundi gushika nabo batera ubwo babarundi iyo maze kubona ibitigiri umuntu arashaka kuvuga ati ego nga hariho kabisa hariho idanje hari uko abantu hashobora kuba ikindi kintu kirengeye ibyo kwama ariko ravuga ibyo twarabyumvise kuma mbere hose cyangwa abantu ariko ahubwo Burundi bwose nyakabwo bamaze guhera uko twatanga kubyumva ariko abavuga nibaza ko Burundi bamaze guhera muraze mwibuke ko hari igihe bigeze no gutanga amaraporo abantu hagiye habe genocide mu Burundi nkiyumvira meyo genocide izo hagati yande nande bize bivuye kuki kubera ari abantu bakinira ku majambo akomakomeye baba bibaza yuko bakoresheje ayo majambo ushobora no kwita jewese responsabilite des occidentaux bakoresha ingene abantu banyaburaya kumva ibintu bimwe bimwe bagaca bibaza bakoresheje ayo majambo kariho Sibia politike yobaho ibyo rero abarundi barabitahuye ibyo byo gutera ubwoba ntibabihagarike ahubwo baza bafite imigambi bavuga ati twembe twibaza yuko dukoze ibi mu Burundi turabye ibyo CNDD-FDD yakoze natwe tukaza tushyizeho ibi nibaza ko byoza bifite akamaro apana kumana n'abatera ubwoba abarundi bagendera kubera amaraporo ayo maraporo nta kimaze kugira afasha abarundi ayo maraporo bavuga ko ari amaraporo n'ibintu bagenda bajya bose babikora n'abantu baca guca umukate turazi nyene sisiteme internasiyonali ikora abatabizi abanyafurika barazi ko bamye bahohotezwa kuva mbere hose bakoreshejwe n'ibyo bintu bajye bashyiraho ngo bya madura drome ngo bikara abanyafurika gusa ndabako bitaza kuraba urazi ngaho tubiburaya urazi abantu birirwa bakwitwa ngaho abirabure urazi abantu birirwa bapfa abirabura torojejwe na polisi urazi abantu mugaje byose katana kimwe n'umwe tubigira tubyumva mugabo rero kubera abanyafurika tuzi yuko ubukiriro aribwo hanze ibyo bintu bakoze kugarika barabe biriko bera mu gihugu abarundi bicare amahuja bagiye bicaye hamwe
ndabona kanya katujanye mushyantahe
innocent umunye politike atarabirimwe mu byo biganiro navuye kubera ntarimwe ko nari Alpha Omega amenye yuko abarundi abahagaciro bajya bice bagaja hamwe bakavugana bara barundi bari ku butaka
bw'ubuzima ndabona kanya kihuta cyane bose innocent banureka reka duhe ijambo
kurusha
ijambo umwe wanyu turi kumwe Gerard mwiriwe neza Joseph mwiriwe neza
mwiriwe Frederic Nkundikije
mwiriwe neza munyarutse ndabona kanya kihuta ikibazo cy'imvira
bitakabazo kamwe ko kubaza uwo mutumire Charles Mbitije
yego
burya baravuga koko ngo nta uneza Rwanda none koko muri demokarasi ngo kutavuga rumwe nicyo kiranga koko demokarasi none nihatabu kwihangana bakaguma baterana amagambo none igihe cy'amatora nacyo kikaba cyegereje ayo matora naba nyuma y'ayo matora niba batayarimo biteguye kuzakora iki saba murakoze akabazo kanjye kara
murakoze Joseph reka duhe ijambo kandi Laundry Mwiriwe neza.
Ndara mukije cyane nditi je no mutumire.
Ndarakumva tuka ku ijambo.
Ariko nagombe mbaze bwa mbere ndashimira uwo mugwe cyane kwico gikogwa uri kurakora kuko abantu banyuruzwa izuba riva kandi turabikeda cyane babandanye ico gikogwa mu Burundi abantu baratotejwe cyane kandi biramaze kumenyekana.
Ego.
Ariko nka chambaza ikibazo kimwe. Icyo bategekanya gukora mu gihe abantu boguma banyuruzwa kuko kandi baramaze kubona bobo baramaze barazi ko banyuruzwa n'inzego z'umutekano n'iperereza kandi barabizi kandi n'ababanyuruza kuko basohora ibyegeranyo babizi bazi n'ababikora baba babitohoje neza tugasha dusaba tubabaza icyo bari ko barakora kugira abo bantu babikora bashobore gushikirizwa imbere y'ubutungane.
Murakoze Landry. Professeur Charles Nditije, ikibazo cha Joseph Mukanyagato cyane gose demokrasi ka kwihanganiranira ika majambo gutera majambo mu gihe amatora ariko arategurwa inyuma y'amatora muzokora iki duga ku jambo
ika twebwe ko nabivuze amatora ntituyanse kandi turi ko turavuga ngo ni ngo abatora ni mabi nibwo buryo burace bushikira ubutegetsi uhawe n'abanyagihugu mugabo amatora cyo kumenyesha cerekana yuko ayo demokarasi amatora adateguwe neza adafitirwa shingiro adafite ikorwa ngamatora tumvikanywe ko n'abanyamigambwe nabigenda byose n'abahagakira ntaba amatora meza twebwe rero tubabaje nuko ayo matora ataciza akabutungane ataterambere atamutekano uzozana azozanira abanyagihugu ahubwo azozana
kandi ariko mudugwe ku ijambo kandi Charles Nditije ikibazo cha Landry ako gateka kazi na muntu mu kanya gatoyi cyane yego
Andri nawe avuga ati none mwebwe mwukora iki kugira ngo bigende neza tuguma tuti tugume dusemerera twerekana ibitagenda neza turondera uko dushoboye kuti kwerekana abakora ubwo buryo kukabita bisha bicwa banyuruzwa n'ababikora kugira ngo ubwa mbere ngo ejo cyangwa ijya ejo ntayizo izoteba ikore mu Burundi mu kuri nako ikora yashyira mu mpuzamakungu ya sentare mpuzamakungu nayo itohoze twerekane ibiriko bibikora korerwa abarundi bijya gahomera iyo sentare mpuzamakungu yezi kubita mu gahanga abo bantu bakoze ibyo bibi kanatsinda naho no myaka 2030 ibyo byaha bizuguma bibagira ntibashira gati mu byinyo rero tugomere turondera tutohoza
reka duhere ijambo ndabona kanya kagiye inosamba no namwe
n'ababikoreye
mugira icyo muvuze kubyashikijwe na Joseph avuga ati none ko abanyapolitiki batera n'amajambo amatora ariko arategurwa nyuma y'amatora abanyapolitiki batazoraje mu bazokora iki n'icyo kibazo cha Landry avuga ko ubwicanyi bwandanya ababukora bazwi hoko guki buhanwa gutedwa ku ijambo mu kanya gato munota umwe
jewe uko ndabibona nuko abanyepolitiki bari Burundi bari Burundi bari kubitegura amatora abo bandanya bayaga kugerekeje amatora kugira amatora azogende neza hama kubyerekeye ibyo nabyo bavuga ko aho bariho ingwate nibaza ko ubwa mbere rore ya mbere ya leta ari uko gukingira abenegihugu bose nibaza ko icyo ari cyo giteza gukorwa mu bihe by'amatora ikingira abarundi bose atanumwe irinde gukumira hanyuma icya gatatu nuko abarundi bakwirinda ibiza birabasamaza bivuye hanze kuko babigira abagoboye hanze bafite intumbero kuko turazi ibyo basatse kubashikana mu 2025 ubu abarundi nibafate desine yabo mu minwe hanyuma bo bakajya gucabo hanyuma hakaba hari amakosa akorwa na leta mu gihe cy'amatora niba bafite ijambo rya nyuma niba bateza kumenya ibyo bakora bashobore gutora babona ko bakoze nabi batora indongozi zishoboye gukora neza mugabo nibaza yuko ukuri ibyo ko biragenda kose atangora neza mu Burundi amatora azogenda neza kandi nkaba ndabifuje abarundi bose ko amatora muri aya matora atamuti musimba atabwoba burikora atabwoba bashizeko.
Docteur Innocent Bano ndagushimiye cyane gose ku kanya watoye kugira ngo muze mwitabe ikiganiro. Turashimiye kandi na Professeur Charles Nditije nawe nyine yatoye akanya kugira ngo ashikirize ibibazo bimwe mu bibazo yagize iminsi ashikiriza eka bimwe byiyumvire bimwe bikaba bya biri no muri iyo raporo. Turashimiye abantu wanyu bose bi radio Ijwi rya Amerika bakurikiranye ikiganiro na cyane cyane abagize uruhara bagadutera kamo kugira ngo bashikirize ibibazo n'ibyiyumviro turashimiye ingenieur ya dufashe mu hibwizuma to kwadushimiye kandi na Fatuma Kalala ya dufashe kwiganya kiganiro turashimiye cyo timwe rero mugire amahoro n'umugoroba nzamwese.